TV, News d'Amérique. Mwana nyakumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe shuti mwese muduteza amatwi muri aka kanya muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Commission Severe y'u Burundi uyu munsi yamuritse gahunda yayo y'imyaka itatu iri imbere.
Abafasha Burundi wababonye bitavye abo no uvuga nabonye nabo muri byashira hamwe rya Buraya tumaze iminsi tuganira ndabasanga mu biro bakoreramo canje nabo basaba kumbona harya nta kidashoboka ubikishije mu biganiro.
Uyo ni Pierre Clavenda yicariye arongoye umugwi w'igihugu cy'u Burundi jejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko afite icyizere ku muryango w'Uburaya uzotanga ifashanyo mu gikorwa uyo mugwi ujejwe.
Oni yongereye amezi ane umutwe wa UNAMID w'ingabo z'amahoro muri Darfur.
Muri Ethiopia nyuma y'igeragezwa ryo gufata ubutegetsi mu ntara ya Amhara, uno munsi igipolisi mu gihugu cyahagaritse abanywanyi 56 b'umugambwe wa Amhara, National Movement of Amhara. Aya makuru nayo andi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato hafi ya radio yanyu. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Abakandida b'abademokrate barondera guserukira umugambwe wabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza muri Amerika. Baragize impari ku bibazo bitandukanyeje kwa gatatu mu ijoro. Abo bakandida bose bariko barondera gutsinda President Donald Trump inyuma y'ikiringo kimwe amaze mu mabanga yiwe y'ukuyobora igihugu. Umukandida bashimikiye ko buno nyene ni Senator Elizabeth Warren aturuka muri leta ya Massachusetts. Ivyatojwe mu gihugu cose vyerekana ko ariko yegereza Joe Biden yahoze ari cegera ca president mu babonwa cane n'abademokrate ko bashobora guhiganwa bikomeye na President Trump matora ategekanijwe kuba ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka uza w'2020. Senator Elizabeth Warren yabwiye abariko bakurikirana izo mpari hagati y'abademokrate mu gisagara ca Miami muri leta ya Florida n'abandi miliyoni n'imiliyoni bariko barorera izo mpari kuri televiziyo mu gihugu kwashaka gusubiza ubutegetsi abanyagihugu, yavuze ko icabuze ari ubutwari ku bategetsi b'i Washington. Yamenyesheje ko ikibazo cerekiye kwivuza ari uburenganzira ngenderwa ko bw'ikiremwa muntu, ko kubera izo mvo azorwanira uburenganzira ngenderwa ko bw'abanyamerika. Abandi bakandida nabo nyene baragerageje kwerekana aho bitandukanye na bagenzi babo ku bibazo biraje ishinga abanyamerika. Ku banyamerika batari bake karakaryo ka mbere ko kumviriza abakandida ba demokrate batari bake kugira babone niba hari abo bashobora gushima muri bo bashobora kuzotsinda President Trump matora yo mu mwaka uza.
FRDC ni ingabo za leta ya Repubulika iharanira demokrasi ya Congo yatangaje uyu munsi ko yishe inyeshyamba 17 z'umutwe witwara gisirikare witwa Ngujolo. Bavuga ko ari wo wishe abaturage barenga 160 guhera ku itariki ya 10 y'uku kwezi mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'igihugu. Itangazo rya FRDC ryemeza ko abasirikare ba leta babiri bakomeretse. Nyamara Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo yatangaje ko imirwano yahitanye inyeshyamba 16 n'abasirikare ba leta 3. FRDC yatangiye kugaba ibitero kuri Ngujolo kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize ku itariki ya 21 y'uku kwezi ifatanije n'ingabo za MONUSCO z'umuryango w'abibumbye.
Naho igipolisi mu gihugu cya Ethiopia cyahagaritse abanywanyi 56 b'umugambwe wa Amhara, National Movement of Amhara. Ivyo ni inyuma y'igeragezwa ryo gufata ubutegetsi mu ntara ya Amhara. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi w'uwo mugambwe Christian Tadele. Tadele avuga ko ihagarikwa ryabo banywanyi ryabereye ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Umugambwe National Movement of Amhara utarushigikirwa cyane mu bantu bo mu bwoko bw'Amhara bagize cya kane cy'abanyagihugu baba muri Ethiopia. Kuva uwo mugambwe ushinzwe mu mwaka uheze uriko uhiganwa bikomeye n'uwundi mugambwe w'Amhara uri mu runani rw'imigambwe iri ku butegetsi. Umugambwe wari yamirije ubwicanyi bwabaye mu ntara ya Amhara wamenyesheje ko ataruhara wagize mu igeragezwa ryo gufata ubutegetsi muri iyo ntara. Igipolisi n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere ntacyo vyishuye buno nyene igihe vyari bibajijwe kugira ico bivuze ku vyabaye. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze abantu bitwaje ibigwanisho bararashe abasirikare bakuru babiri ku mugwa mukuru Addis Abeba n'abategetsi bakomeye 3 ku mugwa mukuru w'intara Amhara Bahir Dar. leta y'igihugu cya Ethiopia ivuga ko ari kudeta yananiwe muri iyo ntara. Abantu batari bake barishwe ku mugwa mukuru w'iyo ntara Bahir Dar mu gutana mu mitwe kwakurikiye.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikira aya makuru turimo tubagezaho. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi uyu munsi yemeje n'amajwi 100% umwanzuro wongerera ingabo z'amahoro muri Darfur UNAMID mu magambo ahinnye y'icyongereza andi mezi ane, ni ukuvuga kugera kuri 31 y'ukwa cumi gutaha. Uyu mwanzuro uhagaritse itahuka ry'abasirikari ba UNAMID ryari ryaratangiye. Koko rero hashize umwaka inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ifashe icyemezo cyo gucyura buhoro buhoro ingabo za UNAMID ku buryo zigomba kuba zarangije kuva muri Darfur mu mwaka utaha. UNAMID yashyizweho n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye bafatanije mu 2007. Isigaranyeyo muri Darfur rero abasirikari 77,800 bigeze kuba ari 16,000.
Nahibitero bibiri vyarondera inteko zijeje umutekano vyabaye no munsi kwa kane ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tunisia Tunis. Ivyo bitero vyahitanye umupolisi bikomeretsa abandi bantu 8. Umwe mu bagize ivyo bitero yaturikije amabombe mu kibanza kigirirwamwo imirimo y'ubudandaji hafi ya ambasade y'igihugu cy'u France gatoyi inyuma y'isaha 5 zo mu gitondo. Mu masaha yaho bisa nuko yarondera abapolisi bari mu gikorwa cyabo cyo gucungira umutekano. Umwe mu bapolisi yapfuye inyuma yo kwakomeretse, uwundi umwe yakomeretse hamwe n'abandi batatu bariko barengana hafi y'ico gihe. Uwundi mwiyahuzi agira kabiri yaturikije bombe ku rwinjiriro rw'ibiro vy'igipolisi kigwanya iterabwoba ku nkengera z'umugwa mukuru wa Tunisia Tunis. Abapolisi bane bajanywe mu bitaro inyuma yo kwakomeretse. Igihugu cya Tunisia cyaragiramo inshuro zitari nke n'ibitero by'iterabwoba mu kwezi kw'icumi. Mwiyahuzi w'umugore yaraturikije bombe mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru Tunis, akaba ari we wenyine yahitanywe n'icyo gitero.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yageze mu Buyapani uyu munsi mu gitondo cya kare agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'ibihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi G20. Iyi nama izaterana kuva ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu mu mujyi wa Osaka. Trump yagerageje guhumuriza inshuti za Amerika. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umwe muri aba banyamakuru yamubajije kuvuga ku byo izi inshuti za Amerika zibona nk'aho Amerika ishaka kubanya mwigendaho. Perezida rero yamushubije ati, dukorana n'inshuti zacu, tuzitayeho ndetse turazifasha mu bya gisirikari. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe nawe yizeye ko Perezida Trump azabibabwirira mu nama ku mugaragaro, kuko mu minsi ishize Perezida Trump yari yakemanze ubufatanye bwa gisirikari hagati ya Amerika n'Ubuyapani. Mu kiganiro na Fox Business News yo muri Amerika, Perezida Trump yaravuze ati, Ubuyapani butewe twahita dutabara vuba vuba tukaburwanirira, ariko twe dutewe ntacyo bakora, ahubwo barebera gusa kuri mateleviziyo yabo.
Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranirwa Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi, aho umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ufise icizere ku muryango w'Uburaya uzoronsa uburyo bw'amafaranga uwo murwi mu minsi iri imbere. Petero Karavenda yicari arongoye uwo mugwi yabishikirije uno munsi wa kane, ariko yerekana imigambi umugwi arongoye wifuza gushyira mu ngiro mu kiringo cy'imyaka itatu y'imirije. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo turashikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Urongoye umugwi severe yashikirije muri iyo nama n'abafashe uwo mugwi gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi kw'icyo gitigiri cy'amafaranga ari gito agereranije n'uburyo uwo mugwi ukeneye. Petero Karavenda yicariye avuga bimwe mu bizorangurwa kuri ayo mafaranga akenewe muri kino gihe.
Ubwo rutonde rero niturukura handi, turukura mu ibwirizwa dukoresha. Iryo bwirizwa nk'uko mubizi rikaba ryashyizwe ku mukono mu kwezi kwa munyonyo ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu majambo make, ndavye ivyanditswe mu ngingo ya gatandatu y'iryo bwirizwa, badusaba kugerageza gutohoza kumenya abarundi bishwe canke bagiye mazi mayongo bijanye n'amagume Uburundi bwagiye buracamwo mu myaka itandukanye. Icyo ni ca mbere. Bakadusaba kumenya ahantu mu gihugu hatawe abantu muri ivyo bihe byahekuye Uburundi. Bakadusaba kumenya abarundi canke abanyamahanga bashoboye gukingira abandi mu bihe by'amagume, abo nabo bari mu bwoko bwose, bari mu ntara zose, bari mu migwi yose y'akazi. Ariko ngira nibutse ko muri iyo ngingo ya gatandatu baradusaba no kuvuga ingene tubona umugambi wo kunwanisha abarundi wogenda, kuvuga abarundi bamaze gutanga ikigongwe ku bandi, cyane kuvuga abarundi bahawe ikigongwe n'abandi. Ibyo byose tuzobikora dukoranye n'abarundi. Kubera iki? Kubera ko ukuri dushinzwe gutohoza kuzovugwa n'abarundi, n'abarundi kazi, mbere n'abanyamahanga bamwe bamwe babonye ibyabaye, abakiriho dukoresheje ibyanditswe.
Bamwe makurikiranira hafi ibikorwa by'umugwi Severe, hari abibaza ko ibikorwa by'uwo mugwi bishobora kuba imfagusa kuko vyerekeye abari mu gihugu ubonyene. Olivier Nkurunziza, umunyamanga mukuru w'umugambwe Iprona, yari yitavye iyo nama ari mu bafisa ayo makenga. Olivier Nkurunziza ati, ikibazo canje gishingiye ku Barundi batari mu butaka bw'u Burundi kubera amagume igihugu caciyemwo. Nashaka kumenya ko mwabegereye mukababaza ivyo bazi kuri kahise. Nashaka kumenya ico umugwi utegekanya kuri uwo mugwi w'Abarundi. Kuri ico kibazo, umukuru w'umugwi Severe arahumuriza abafise ayo makenga. Ndayicariye akavuga ko umugwi arongoye uzoja mu makungu kuraba Abarundi bariyo mu ntumbero yo kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi mu bihe bibi igihugu caciyemwo.
Inzego z'igihugu zashizeho uyu mugwi zifuza ubwa mbere ko dukorera mu gihugu hagati, kuko niho hari Abarundi n'Abarundi kazi benshi. Icyo ni ca mbere. Ariko izo nzego zashinze uyu mugwi zirifuza nuko tuja mu Barundi baba mu mahanga. Abo Barundi bamwe bacimiye kuja kuba mu bindi bihugu, hari n'abari mu makambi y'impunzi. Tuzorondera uburyo bw'amafaranga tuje kubaraba, kuko Abarundi ubu bari mu bihugu byinshi. Tuzorondera imfashanyo z'abagenzi b'u Burundi tuje kubaraba. Ariko n'imbere yuko tuja kubaraba, tuzokugurura umuhora umwe wo mu buhinga bwa none. Abafise ibyo baduterera babe barabyandika babiturungikire, tube turabisoma tutibagiye kuja kubegera, kuko bajya Abarundi bagiye mu mahanga ari impunzi cyangwa abashinye kuba hanze, bavuka mu Burundi, bafise imiryango mu Burundi, muri bo harimwo n'ababuze inshuti, ababyeyi, abagenzi, babana mu mitumba, babana muri quartier. Abo Barundi bo hanze nabo nyene rero tuzoja kubaraba tubumvirize.
Warongoye umugwi washinzwe kugira utohoze kuri kahise kabi u Burundi bwaciyemwo, afise ica saba ibihugu na cane cane ivyahoze bitwara u Burundi imbere yuko bwikukira. Petero Karave Ndayicariye asaba ivyo bihugu kuronsa umugwi arongoye inzandiko z'ico kiringo kugira zifashe muri ico gikorwa co kurondera ubutungane bw'inyuma y'amagume.
Desire Hatungimana, urakoze. Nibutse rero abatuteze amatwi ko warimo uduha inkuru ku bikorwa by'umugwi Severe no gutaha rero wo gushakisha ukuri ku byabaye mu Burundi. Mu Rwanda, Ministeri y'Ubuzima ikeneye amadolari miliyoni 12 yo guhangana na Ebola. Ebola yagaragaye mu bihugu bituranye n'u Rwanda, mu Rwanda ariko ntabwo irahagera. Ntaniza hagera hari kubera ko bafashe ingamba zikomeye. Ibyo ari byo byose uyu munsi ministre w'ubuzima ministeri y'ubuzima y'u Rwanda yamurikiye ingengo y'imari abaterankunga barimo imiryango isanzwe ifasha u Rwanda mu rwego rw'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Asumte Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Itegeko rishya rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka rivuga ko umuntu wemerewe gufungura itorero agomba kuba afite ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB. Itegeko kandi risaba umuyobozi w'itorero kuba atarahamwe n'ibyaha birimo genocide, ingengabitekerezo ya genocide, icyaha cy'ivangura cyangwa ibyo gukurura amacakubiri. Kugeza ubu turere tugize umujyi wa Kigali twongeye gusubira muri aya matorero ngo harebwe niba insengero zikora mu mujyi wa Kigali zujuje ibisabwa n'itegeko rishya riherutse gusohoka. Bwana Roni Muhikirwa ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Kicukiro yabwiye Radijwi rya Amerika ko ubongeye gusubira gufunga insengero zikora kandi zitujuje ibyangombwa.
Ntabwo wemerewe gusengera mu nzu y'ubucuruzi, ntabwo wemerewe gusengera mu nzu yo kubamo, igomba kuba ari inzu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu tubiseguyeho. Inkuru twahamagaye ya Sumutakaboyi ntabwo ariyo yaje, ariko rero noneho ubungubu irateguye neza. Bibutse yuko ari ingengo y'imari ya Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ivuga rero ko ikeneye amadolari miliyoni 12 kugira ngo ishobore guhangana na Ebola yagaragaye mu bihugu duturanye. Ni inkuru rero ya Sumutakaboyi.
Imbere y'imiryango isanzwe ifasha u Rwanda mu nzego zinyuranye cyane cyane urwego rw'ubuzima, Leta y'u Rwanda yeretse abaterankunga ko ikeneye miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 11 amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga Leta iravuga ko azayifasha mu guhangana n'ikibazo cya Ebola cyumvikanye mu bihugu bituranye n'u Rwanda harimo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko aya mafaranga azakoreshwa mu kurushaho gukangurira abaturage uko iyi ndwara yandura. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko aya mafaranga aramutse abonetse bizafasha Leta gusobanura iby'iyi ndwara kugeza ku rwego rw'umudugudu. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Ngirabanzi Patrick:
nk'ubu ngubu tugitangira twabikoreraga cyane ku rwego rw'igihugu, ubu ngubu turi kugenda tubimanura ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umudugudu, akaba ariho dushyiraho amakomite, akaba ariho turushaho gushyiraho inzego zigenda zirushaho kugenzura uko zishobora kuduhamagara haramutse habaye ikibazo. Aba baterankunga rero turafatanya kuva twanatangira, dufite abahanga bavuye Ebola. Abangaba rero icyo batwijeje ni ubufatanye.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko izakomeza ubukangurambaga mu turere 15 tw'igihugu twegeranye cyane cyane n'ibihugu byagaragayemo indwara ya Ebola. Ibi bikorwa kandi ngo bizagezwa no mu bigo bitegerwamo imodoka, mu nkambi z'impunzi ndetse no mu bigo byakirirwamo impunzi by'agateganyo bizwi nka Transit Center. Minisiteri y'Ubuzima igasobanura ko nubwo ikeneye amafaranga menshi ariko nta gikuba cyacitse.
Ntabwo tuvuga ngo biteye ubwoba kurusha uko byari bimeze mu gihe cya mbere, ariko kwitegura no gutegura uko twakira abarwayi bamutse babonetse nicyo cyiza kwa muganga. Niko dukora, duhora twiteguye, tukarushaho kwitegura ntitwirare, hanyuma abantu bakamenya ibimenyetso, bakamenya aho guhamagara, bakamenya ushobora kubafasha. Ntitwirare iyo umuntu yaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose havuga ngo nta kibazo, biraruta guhamagara kuri ya nimero twabahaye 114, guhamagara umujyanama w'ubuzima, kugisha inama umuntu aho kugira ngo twirare tukagira ikibazo.
Kwikubitira ikigo cy'Abongereza gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, icyo cyahise cyemera gutanga miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga agera kuri miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima wari witabiriye iki gikorwa asobanura ko abaterankunga bazakomeza kuganira, kuko ku munsi wa mbere bari bagiye kwerekwa gusa iby'ingengo y'imari ikenewe. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS ryo rivuga ko u Rwanda rukwiye gukomeza kwitwararika mu rwego rwo hejuru mu gihe cyose Ebola kivuga mu bihugu bituranye narwo. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu ngamba u Rwanda rwafashe harimo gukoresha ibyuma bifata amashusho mu buryo bwa video mu gutahura abakekwaho Ebola. Kamera zizajya zibikora zifite ubushobozi bwo kwerekana umuntu ufite umuriro ukabije ari mu kivunge cy'abantu, zigahita rero zitanga impuruza. Iyi nkuru twayiteguye kandi turagezwa na Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga 50%, ikaba yabona nk'umwe ufite umuriro, kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibeshyeho cyangwa kagasa.
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi usobanura imikorere y'ibi byuma mfata amashusho cyangwa kamera. Ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa La Corniche. Iyi mipaka yombi iri mu karere ka Rubavu, ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yambukirwaho n'abantu benshi menshi umunsi ku wundi. Anagaruka kandi ku bindi u Rwanda rumaze gukora rwitegura kurwanya no gukumira Ebola ngo itagira ku butaka bwarwo.
U Rwanda rwatangiye kwitegura rutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima mu karere ka Rubavu 1500 bose bahugurwa kuri Ebola. Bahuguye abaganga n'abaforomo barenga 70, abapolisi n'abasirikare nabo barahuguwe mu karere kacu ndetse no ku rwego rw'igihugu. Nk'uko mubibona ku mipaka yose twatangiye gukora screening cyangwa gupima umuriro umuntu uvuye hirya cyangwa uwagiyeyo akagaruka agataha tuzi neza ko nta kabutinda tuzaniye. Ikindi cyakozwe mu buryo bwo kwitegura ni ugutanga urukingo. Twabonye inkingo 300 mu rwego rw'igihugu, ariko twatangiye tuziha abaganga ndetse n'abandi bafatanya n'abaganga mu kazi k'ubuvuzi nk'abakora isuku kwa muganga, abaterura abarwayi n'abandi. Tumaze gukingira abantu bagera ku 2300.
Kanyankuru ariko avuga ko gupima umuriro abinjira mu gihugu bidahagije.
Umuntu ashobora no kujya muri Kongo akirirwa yakaryagahura n'umuntu wa Ebola agataha, ibimenyetso bigatangira mu kagari mu mudugudu. Kubera ko Ebola hagati yo kuyandura no kugaragaza ibimenyetso bifata iminsi 21, ushobora kwandura ku wa gatanu, ushobora kwandura ku wa gatatu, ku munsi wa kane cyangwa ku wa cumi cyangwa uwa 11 cyangwa ku wa 20. Ubwo rero screening nubwo ikorwa nta garanti ihari yuko icyorezo kidashobora kwanduka, kuko umuntu ashobora kwanduka yanduye akagera mu mudugudu akariho yanduriza Abanyarwanda baturanye nawe n'umuryango we atawusize.
Umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi agira Abanyarwanda inama yo kwirinda gukorera muri Kongo ingendo zitari ngombwa mu rwego rwo kwirinda kwihutira kujya ku bitaro ku muntu wagaragaza ibimenyetso avuye muri Kongo, ariko bakirinda kumujyana mu buryo bubonetse bwose.
Hari abantu bashobora kuvuga ati yenda n'imodoka yabuze, ariko reka dufate imodoka ya gitifu tumushyiremo tumujyane. Nk'uko byarana nta murwayi wa Ebola utarwa na gitifu, nta murwayi wa Ebola basabira rifu. Umurwayi Ebola arahamagarirwa, nitwa abaganga twenyine dufite ububasha n'ubushobozi no kumenya ibyo dukora kugira ngo umurwayi tumenye ko tumukora. Ndetse n'umuntu wipfushije muri iki gihe agapfa mutazi icyamwishe akagwa muri komuniti, murasabwa ko mutatanga imihango yo kumushingura tutaramenye icyamwishe.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwakajije ingamba zo gucunga neza inkiko z'igihugu, hirindwa ko hari abantu bakinjiramo badaciye ku mipaka ngo babanze gupimwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere.
Hari ibikorwa by'ibanze byamaze gukorwa bitandukanye, yaba ari center ishobora gufasha uwagaragarwaho n'ibimenyetso, yaba ari ku mupaka kugira ngo turinde ko hari uwinjira, ndetse habayeho no kureba ahandi hantu hose hashobora kunyura umuturage waba aturutse hakurya mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo ni ingamba mu by'ukuri twe nk'abayobozi kuva ku mudugudu twiyemeje ko tugiye gushyiramo imbaraga mu rwego rw'injirane ndetse no kurinda yuko hari abanyura mu nzira zitemewe.
Ikigo cya Rugerero nicyo kigo gifite ubushobozi n'ibikoresho byo kuba cyafasha umuntu wanduye Ebola. Hari kandi ibindi bigo bicyubakwa muri Kigali, Rusizi, Gicumbi na Nyagatare bishobora kwita ku barwaye Ebola mu gihe haba ibyago by'uko igera mu Rwanda. Mu Rwanda nta muntu n'umwe uragaragaza ibimenyetso bya Ebola. Abantu 2183 nibo bimaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo cya Ebola kuva cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Abo bizwi neza kimaze guhitana bakaba ari 531. Iyi ni imibare iheruka dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Vijya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kadi Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Burundi ishyirahamwe ADRA agiye gukira ishengero ry'abadvantiste bo ku munsi w'indwi mu gihugu ryahagaritse ibikorwa byaryo mu Burundi kuva kuri uyu wa kane. Mu itangazo ADRA yasohoye ivuga ko ingorane z'uburongozi zimaze iminsi muri iryo shengero arizo zatumye rihagarika imirimo yaryo mu Burundi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya, Eroje wirikane zaraduha ibindi kuri iyo nguru.
Ishiramu ya adran mugambi uterambele nukoro heza wali mongora ne wishe ngero jaba divantite mwusi windu wikuisi. Mwitangazo adran jashi za habona kuru wakata tu kumugoro wa juja Amerika jabonye. Ijo shiramu ya lukristo lisigura kuingora ne zuburongozi. Zimazimisi muburongozi bugijo shengero likukira muburundi. Aizo za tumye lifatingi ingo yukuba jwa haka lisibikorgwa kubutakabu burundi. Murugwandi kwa jarunki ya bakozi wa jo adran libuga kori wangiri ye kubali lakore ya muburundi munumbero yuku subizibi numuburjo. Libasa wa haraiza meza lingata andatu haringora ne zuburongozi mngishengero jaba divansise umosi windu kimo burundi la mwema wapato inaba kilisu niwemeru ulisa ruki nimbele ya mategeko wakabuga kwa ya kumijweho kugiture chubu shikanganjibu inu hale wakati jirajwi wazo vida mshengero na madini mugihe uemele jwe muri Kenya asandwe haruburongozi buga divansise umosi windu kukwe gorgwa karere kandi hatore kuindongozi kukwe gorgwi bihugu vida karere yangi wanareta kukora mkwezi kwa kata anuguheze hapato inaba kilisu walenga mirongibili wala fungwa imbere yo kurekurwa ku munsi wa gatanu windi guheze mu kiganiro cyavugizi b'inzego za leta umuvugizi w'ubushinganje bw'intwaro yo hagati Tarsis Niyongabo yishura umunyagihugu yasiguye ikibazo kiri mu badivantiste b'umunsi windwi
mu iryo dini ry'abaventisi barakuye urongoye iryo dini nkuko yabivuze ati bakurirwa i Nairobi hanyuma baraheza baramukura bamukura batisunze amategeko iryo dini rigendera ko kandi ryashikirije ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nukuvuga yuko umurongozi atorewe kurongora idini ry'abaventisi abafite ikiringo cy'imyaka 5 bahengereye rero ahejeje imyaka 3 baraheza baragenda bakoranira Nairobi baramukura atavyazi mu gihe itegeko bagendera kubonyene rivuga yuko umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi akorana n'urwego rwijejwe mu gihugu rugaheza rugatora umupasitora bereye barongora bagaheza bakamushikiriza i Nairobi nabo bagaheza bakamugena muri ayo mabanga ubwo rwandiko warushikirijwe kuko aje kurongora idini ry'abaventisi arutuzaniye twebwe mushikiranganje twarahavuye turabaye amategeko abagenga dusanga bayahonyanze niko rero twebwe kutamwemera yuko aheza ngo abe umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi ahubwo twemeza ko abandanya hatwara wahora ubukiringo ciwe kitarahera
imbere yuko gihera bwana Niyonga baragabisha batamwemera
nagiye ndamumenyeshe yuko ari mfata kibanza n'ivyo kandi afite uburenganzira bwose busanzwe bufise utwara idini ry'abaventisi mu Burundi nuko mbere ko atagikorwa na kimwe atari kuriwe gukora iki kwingo cy'mfata kibanza kizohera abaventisi bonyene babishatse kuko umuti w'ico kibazo niwo bawufise tukagomba rero tubasaba yuko ahubwo batobandanya ingendo twabonye ingendo y'umugarariza no kugumuka kuko hariho umuce umwe wegamiye umupastori yari yashizweho kuri urwo rwandiko rw'i Nairobi twatumye ko mu nama icyo gice kiranka kuza tukabona rero yuko icyo gice aricyo kiza kiragenda rero guhungabanya umutekano w'abasanzwe bari mu makoraniro yabo yo gusenga ku minsi ya gatandatu tukagomba rero kubagabisha yuko iyo ngendo tudashobora kubandanya tuyihanganira
hagati mu kwezi kwa gatanu guheze umukuru w'ishengero ry'abadivantiste w'umunsi w'indwi ku isi yose yanditse asaba yoke baryo bose aho bari ku migabane itandukanye gusengera igisata cyo mu Burundi Ted NC Wilson yagirije agira ati haraheza amezi arenga atandatu leta y'u Burundi idahengeshanya gusugereza no guhohotera indongozi n'abakristo b'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu kubafunga kubakubita no kubatera ubwoba yongeye koko yituye ibiro bya perezida wa Repubulika mugabo atigeze aronswa inyishu Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze loje kuri iyo nkuru imbere ko dusezerana ku bakunzi b'umupira maguru mu gikombe cy'ibihugu vya Afrika kiriko kibera mu gihugu cha Misiri mu rukino rwabaye mu masaha yo kumutaga inyuma ya saa sita mu masaha y'u Burundi n'u Rwanda Uburundi bwahuye na Madagascar mu rukino rugira kabiri Madagascar ikaba yarutsinze igitsindo ku busa rukaba mu rukino rwa mbere Burundi bwari bwatsinzwe na Nigeria igitsindo ku busa mahirwa sana ari kararangira ku vyerekeye Burundi mu rundi rukino ruriko ruba aho hari mu mugwi B mu mugwi C Algeria iriko ikina na Senegal bakaba bari barangije igice ca mbere ari ubusa ku bundi Kenya mu nyuma yaheza gukina na Tanzania amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri isaha niyo bigera kuye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Geoffrey Mutagoma yafashije kwegeranya ibiganiro wari hagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikromari kumwe na Jeffrey Denio Ngabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mukomeze mugira umugoroba mwiza murakarama.